Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mutwumvira kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Mu Rwanda ho turi kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Inaha i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ninjye basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ni ibiganiro tubategura tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Iki cyorezo mu ngaruka cyagize cyatumye imipaka ifungwa. None abacururiza mu isoko mpuzamipaka rya Rubavu barasaba gusonerwa ubukode bw'amezi batakoze kubera ifungwa ry'umupaka. Bavuga ko batunguwe no kwishyuzwa amafaranga menshi kandi bari barijejwe ko bazatangira kwishyura isoko rimaze gukomera.
Baje gutungurwa rero nuko twabwiye kwishyura isoko ritaragira mvuba.
Barabona ko tutakoze kandi kugeza na none aho ubu ngubu tuvugana, murabona ko nta muntu uri mu isoko ni kutarimeze. Rero tugasaba ko batworohereza ubukode bw'isoko ku mafaranga baduciye.
Abo ni bamwe bacururiza muri iryo soko rya Rubavu. Mu Rwanda kandi umugabo wamenyekanye nk'intwari ya filime Hotel Rwanda, Paul Rusesabagina, ubu uri mu maboko ya polisi i Kigali, yasobanuriye umunyamakuru w'ikinyamakuru The New York Times cyandikirwa inaha muri Amerika ko yagushijwe mu mutego wo gutabwa muri yombi akagezwa mu Rwanda. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi ryarakomeje mu mpera z'iki cyumweru, cyari icyumweru cya kane, aho umurwi Musongati utaratsindwa na rimwe. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse neza.
Waramutse Jenny. Wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Konan Bedie yarahamagariye abanyagihugu b'icyo gihugu kuri uyu w'Imana kugarariza ubutegetsi kubera perezida Alassane Ouattara azokwitoreza manda ya gatatu. Yavuze ko bahakanye ko ibwirizwa shingiro rihonyangwa, ariko nta kamo ko guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki 31 ukwezi kw'icumi yateye. Bedie ni umwe mu banyepolitike bane gusa bemerewe kuzokwitoza inyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yimiye abandi 40 uburenganzira bwo kuba abakandida. Mu kwezi k'umunani abantu 18 nibo bishwe mu myiyerekano ifitaniye isano n'amatora yimirije. Abakurikiranira hafi ibyo muri icyo gihugu bafise ubwoba ko hashobora kuba ubwicanyi nk'ubwabaye nyuma y'amatora yo mu 2010 yahitanye abantu 3,000. Ibihumbi by'abantu barihereje amabarabara ejo ku Imana i Berlin ku murwa mukuru w'Ubudagi hamwe no mu bindi bisagara basaba umuryango umwe bwa Buraya kwakira impunzi zitagiraho zikika umusaya inyuma yaho umuriro uturiye ikambi barimwo mu Bugiriki. Abantu 12,000 n'amajyana 7 ntibagiraho bakika umusaya inyuma yaho umuriro uturiye ugatongora ikambi barimwo y'Imoria mu izinga ry'Ubugiriki rya Lesbos mu ndwi iheze. Kuva icyo gihe abashiki 9,000 babaye barashirwa mu nkambi nshasha y'agateganyo. Inyuma y'isamburwa ry'iyo kambi y'Imoria, amashirahamwe y'abagiraneza yaciye atangura gusaba ko izo mpunzi zikurwa kuri iryo zinga. Ahari havugwa imyiyerekano ni muri Israeli, aho ibihumbi by'abanyagihugu bakoze imyiyerekano ejo ku Imana i Yerusalemu basaba itanga imihoho ry'umushiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu. Ni mu myiyerekano ya mbere yabaye hafashwe ayandi mategeko mashasha yo guhagarika imirimo kubera ikiza cya COVID-19. Igihugu cya Israeli cyaronse abanduye biyongereye kuruta ibindi bihugu mu ndwi zibiri ziheze, bituma gishinga amategeko mashasha ku munsi wa gatanu yo guhagarika imirimo. Iyo myiyerekano ihuriranye n'umunsi wa mbere w'ibihe by'akaruhuko ku Bayahudi yateye uburake ku Bayahudi baba orthodoxe. Kaminuza John Hopkins ya muri Amerika ivuga ko Israeli imaze kuronka abanduye barenga 187,000 n'amajana 9 hamwe n'abarenga 1,250 uwo mugera umaze guhitana muri ico gihugu. Leta z'ubumwe za Amerika kuri uyu wa mbere irafatira ibihano abantu hamwe n'amashyirahamwe arenga 20 bafise uruhara mu guca kubiri n'amasezerano ya nuclear kuri Irani, programme ya misile hamwe nayerekeye ibirwanisho. Umutegetsi wa Amerika atashimye ku izina ryiwe rimenyekana yavuze ko Amerika izobibafatira naho hari bihugu mpuzamakungu bicuditse na Amerika bitabishigikiye kuko ibihano bya nuclear kuri Irani ikiringo byahawe cyarangiye, ariko Amerika yategetse ko bibandanya gushirwa mu ngiro. Uwo mutegetsi yavuze kandi ko Irani ishobora gukora ikirwanisho cya nuclear mu mpera z'uyu mwaka kandi iri kwirakorana na Korea ya ruguru mu gukora ikigenda juru cya misile giterwa ku kirere kirekire, ariko nta byemeza yatanze. Ibihano bishasha biri mu twigoro twa perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump two kubuza Irani kugira igihagararo mu karere. Ubutumwa bwahawe ibihugu bya Buraya bicuditse na Amerika hamwe n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya ko mu gihe bitazokubahiriza ingingo yo kugumizaho ibihano kuri Irani, amashyirahamwe yo mu bihugu byabo azobica kubiri azokwibonera ko. Leta ya Trump yikeka Irani ko iriko irarondera ikigwanisho cya nuclear, ariko Irani nayo yamye ibihakana.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Abacururiza mu isoko mpuzamipaka rya Rubavu barasaba gusonerwa ubukode bw'amezi batakoze kubera ifungwa ry'umupaka. Bavuga ko batunguwe no kwishyuzwa amafaranga menshi kandi bari barijejwe ko bazatangira kwishyura isoko rimaze gukomera. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana afite iyi nkuru.
Iri soko ryubatswe hagamijwe koroshya ubuhahirane n'ubucuruzi mpuzamipaka by'umwihariko ku baturage b'umujyi wa Rubavu n'uwagoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ryubatswe ku mupaka mutumenyerewe nka Petit de Barrière, wanyurwagaho n'abantu babarirwa mu 50,000 buri munsi mbere y'uko imipaka ifungwa kubera icyorezo cya virusi ya corona, ariko abarikoreramo ntibahwemye kuvuga ko rititabirwa. Bavuga ko ubuyobozi bw'akarere bwabijeje ko bazatangira kuriha ubukode bwa buri kwezi ari uko biboneka ko ryitabirwa ku rwego rwiza n'abarikoreramo babona icyashara.
Ntabwo twacuruje kandi nabo barabibona, iyo bahaje barabibona kuko na directive turahorana bazahana.
Aba bacuruzi bavuga ko ifungwa ry'umupaka ryasubije urudubi imikorere yabo ku buryo amafaranga y'ubukode basabwa batayabona. Bifuza gusonerwa ubukode bw'igihe bamaze bakora batarabona amasezerano y'ubukode yanahuriranye na gahunda yaguma mu rugo mu kwezi kwa gatatu y'umwaka.
Kumva byabagiye kuko muri contract yavanga mu bihe bidasanzwe ukodesha kumvikana kuri ibyo bihe tukakumva habaho koroherezwa kuko turi mu bihe bidasanzwe mu kigaragara. Ni uko twifuzaga ko ibyo birarane byajemo mbere y'uko tubona konti. Tutagakwiye kuba tuyibarirwa kuko ntitwageze tubona amasezerano ngo twange kwishyura. Aho twaboneye amasezerano duhuza n'ingorane z'uko twese tujya muri kugamo, tugasaba dusaba akarere kacu nkuko natwe twifuza gutanga umusanzu mu gihugu, ariko bakabaho iri soko imbogamizi rifite kuko riri hagati mu mupaka, umupaka ukaba ufunze. Nk'abaturage batwumve natwe bareke kututa mu gihombo gikomeye, badufashe uburyo muri ibi bihe bidasanzwe niyo twakwishyura kimwe cya kabiri cy'amafaranga.
Murabona ko tutakoze kandi kugeza na none aho ubungubu tuvugana, murabona ko nta muntu uri mu isoko ni kutya rimeze. Niyo tugasaba ko batworohereza ku bukode bw'isoko ku mafaranga baduciye.
Bamwe muri aba bacuruzi bavuga ko buri wese asabwa kwishyura amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi biri hagati y'ijana n'ijana na 20. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu Bwana Deo Gracias Nzabonimpa avuga ko aba bacuruzi bagiriwe inama yo kwandikira inama njyanama y'akarere bakayigaragariza imbogamizi bafite kuko ari ifite ububasha bwo kugira icyo ari cyo cyose yabafasha.
Ni ukuvuga ngo yaba ari ukubahereza exemption, yaba ari ukubavaniraho y'amezi abiri, yaba ari ukubagabanyiriza ubukode muri iki gihe imipaka igifunzwe, bakwiriye kwandikira inama njyanama. Inama njyanama irabisuzuma igafata umwanzuro. N'ubundi niyo nama tubagira, twese turabyemera, ariko amabwiriza amategeko bivuga.
Abakorera muri iri soko mpuzamipaka bavuga ko bagize imbogamizi y'uko komite bayoboreye idakorera muri iri soko bigatuma ibibazo byabo bipfukiranwa, kuko igihe cyose bagaragazaga ikibazo ubuyobozi bwangaga kubyakira, nk'uko vice perezida wa komite nshya yatowe y'iri soko Bwana Mpanabatumva Joseph abivuga.
Perezida acuruza imyaka yambukiranye imipaka, niyo mpamvu bavuga
ngo isoko hano ngo twambukiranye imipaka ngo isoko rirarema bo baracuruza baba muri za komite zambukiranye imipaka ibintu byabo birambuka kwa kundi bisanzwe banyura ku maduana ariko aha nta bakiriya bazamo ngo kugeza nonaha turabayobozi bashya ariko batarahabwa inshingano
aba bacuruzi bavuga kandi ko akajagari kakigaragara hanze y'irisoko nako kari mu bitumira isoko rititabirwa uko bikwiye ni ikibazo bagaragaje mu bihe bitandukanye ndetse mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize Inama njyanama y'akarere ka Rubavu yatangaje ko yagifasheho umwanzuro ngo kuko bwana nyirurugo Comme de Gaulle uyobora inama njyanama yabitangaje
hari ibyemezo inama njyanama yafashe by'uko abantu bacururiza hariya ku ruhande ku nzira cyane cyane nk'abafite za busheri ko bahabwa umwanya mwari yasoko kugira ngo rishobore gukora neza kindi nuko hari utuntu tumeze nk'udusoko tudafite umurongo turi ku ruhande natwe twasabye yuko duhagarikwe mu gihe gito gishoboka no kuba mbere y'uko uyu mwaka urangira rya soko rigomba kuba rikora dushaka ko ubucuruzi bw'akajagari bucika kugira ngo rya soko
Ni ikibazo ariko nanubu bacururiza muri iri soko bagitaka.
Hari ubucuruzi buba inyuma y'isoko. Hari abafite amabase, hari abafite amabutike inyuma y'isoko kandi bafite n'imyanya mu isoko. Kubera ko abona hano n'abakiriya bahaba, akigira ahandi inyuma agacururiza hanze. Basabye ko bafata abantu bari inyuma y'isoko batafite amangazini. Aba bacuruza hanze babaha imyanya mu isoko. Niho komutse abantu bava ku mpande baguraga udusambaza ibitunguru babizane mu isoko. Kuko umuntu yinjira mu iri soko agasanga nta bantu barimo. Agahitamo kujya kugurira hanze hanagaruka nicyo twasaje cyangwa kubaka isoko
Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa radio y'u Rwanda
tukiri mu Rwanda tugaruke gato ku mugabo wamenyekanye nk'intwari ya filme Hotel Rwanda Paul Rusesabagina ubu uri muri kasho ya polisi i Kigali yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru w'ikinyamakuru The New York Times cyandikirwa inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimwe mu byo Rusesabagina yasobanuriye uwo munyamakuru murabisomerwa n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Temistoke Mutizima
Bwana Paul Rusesabagina waburiwe irengero mu buryo bw'amayobera aho yari mu mujyi wa Dubai muri Emirazi yunze z'Abarabu mu kwezi gushize nyuma kaza kugaragazwa ari imfungwa mu Rwanda avuga ko we mu rugendo yarazikwa ajyanywe mu Burundi aho yagombaga kuganira n'abakuru b'amadini Bwana Rusesabagina wahoze ari umuyobozi wa hoteli wanashimiye ku bw'ubutwari yagize muri genocide yo mu 1994 mu Rwanda avuga ko yashutswe n'abategetsi b'u Rwanda kugira ngo asubire mu gihugu mu kwezi gushize babone uko bamukurikirana ibyaha by'iterabwoba n'ubwicanyi akinjira mu ndege we yibwira ko igiye mu Burundi Paul Rusesabagina wabaye intandaro ya filimi ya Hotel Rwanda ibyo yabibwiye ikinyamakuru The New York Times kuri uyu wa kabiri mu kiganiro cyari gikurikiwe n'abategetsi ba leta mu biro bikuru bya polisi mu mujyi wa Kigali aho amazi ibyumweru birenga bibiri afungiye Bwana Rusesabagina w'imyaka 66 y'amavuko uzwi cyane mu banenga ubutegetsi wabaga mu buhungiro muri leta ya Texas muri Amerika yavuze ko mu minsi ye ya mbere mu kasho ari mu maboko y'inzego zishinzwe ubutasi z'u Rwanda yarahambiriye yapfutswa amaso kandi atashoboraga kumenya aho afungiye icyakora akavuga kuko birubu hari cyahindutse mu buryo afashwemo Umunyamakuru wamubajije akandikiye inkuru yumvikanisha ko nubwo yavuze ko arimo gutanga ikiganiro ku bushake bwe yasaga n'uvuga ku bw'agahato mu kiganiro cyatangiye uburenganzira na leta y'u Rwanda Bwana Rusesabagina yavuze uburyo yaburiye ku kibuga cy'indege muri Dubai nyuma y'iminsi mike akaza kwerekanwa i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda yambaye amapingu icyakora inkuru y'uburyo yabuzemo yakuruye ibibazo ndetse n'impungenge ku ruhande rumwe bitewe n'uku kuba rurangiranwa mu bya filimi Rusesabagina wari umaze imyaka ba mu bihugu by'Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko indege bwite yinjiyemo muri Dubai yatekerezaga ko yerekeje i Bujumbura mu Burundi aho yateganyaga gutanga ikiganiro mu nsengero ku butumire yari yahawe n'umupasitoro wo muri icyo gihugu icyakora nk'uko abivuga agisohoka mu ndege mu masaha y'urukerera rwo ku itariki ya 29 y'ukwezi gushize kwa munani yisanze agoswe n'abasirikare b'u Rwanda hanyuma abona kumenya ko aho ari atari mu Burundi ahubwo ari mu Rwanda igihugu gituranye cyabwo aho yaherukaga mu myaka 16 ishize yavuze ko ibyo byamutunguye abajijwe uko yabyakiriye yagize ati tekereza nawe uko wakumva umeze wisanze ahantu utarukwiye kuburi Ibi bivugwa na Rusesabagina bije nyuma y'icyumweru gusa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwo yagiraga icyo avuga ku ifatwa rye avuze ko yashutswe mu kugaruka mu Rwanda ashingiye ku byo yemeraga ndetse n'ibyo yashakaga gukora umuryango wa Rusesabagina ushimangira ko ku bwende bw'atashoboraga gusubira mu Rwanda abo bashinja leta ya Kagame kumushimuta bamukuye i Dubai ndetse bagasaba kumenya byinshi ku bijyanye n'uko yoherejwe mu Rwanda Guverinoma y'u Rwanda yari imaze nibura imyaka 10 igerageza gufata Bwana Rusesabagina wamenyekanye cyane muri filimi yo mu 2004 aho uruhare rwe muri iyo filimi rwakinwe n'umukinnyi wa filimi w'umunyamerika Don Cheadle. Kuri benshi mu batuye isi, Bwana Rusesabagina ni intwari yemeye guhara ubuzima irokora ubwicanyi abarenga 1,200. Ibyo yanabiherewe igihembo n'uwari perezida wa Amerika George W. Bush mu 2005. Bihabanye n'ibyo ariko leta y'u Rwanda yivuga ko ari umugumutsi ushyigikiye imitwe y'irwanya yagabye ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Kuwa mbere w'iki cyumweru urukiko rwo mu murwa mukuru Kigali rwamushinje ibyaha 13 birimo iterabwoba, ubufatanyacyaha mu gushimuta no kwica, kimwe no gushinga umutwe w'inyeshyamba. Kuri uyu wa kane yangiwe kurekurwa by'agateganyo akatirwa gufungwa indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikorwa. Ni icyemezo yahise ajuririra. Abashyigikiye Rusesabagina bavuga ko Bwana Kagame utihanganira na busa batavuga rumwe nawe mu gihugu arimo kugerageza kwigizayo burumwe wese waba ugaragara nk'ushobora guhangana nawe mu bya politiki. Mu kiganiro Bwana Rusesabagina yavuze ko ari umwere kuri ibyo byaha byose aregwa. Ikiganiro n'umunyamakuru wa The New York Times cyakorewe mu cyumba Bwana Rusesabagina afungiyemo, ahantu bigaragara ko ari heza hasukuye, hari n'igitanda kiriho inzitiramubu. Bwana Rusesabagina we yari yambaye ipantaro ya kaki, ikositimu, inkweto z'ingozi, kandi yari yambaye n'isaha ya zahabu. Nk'uko umunyamakuru wa The New York Times yabyanditse, mu bari bakurikiye ikiganiro kandi harimo abunganizi be babiri. Ubutegetsi buvuga ko ubwe yihitiyemo ku rutonde rwabo bwamuhaye, hakaba abakozi bo mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'abo muri polisi bose bambaye gisiviri. Umuryango wa Rusesabagina mu kiganiro n'abanyamakuru wavuze ko wamushakiye abandi bunganizi mu mategeko batarabo, bakaba barangiwe kumusura. Icyakora izo mpungenge z'umuryango warazihakana mu magambo yati, nihitiyemo abunganizi kandi nishimiye gukorana nabo, gusa umuryango wanjye ntabwo ubizi. Bwana Rusesabagina avuga ko yari afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso kandi ko abategetsi b'u Rwanda bamwoherereje abaganga. Agira ati, haza abantu benshi bakanganiriza, yewe banansukurira icyumba rimwe na rimwe, barangaburira, n'abantu beza cyane, kugeza ubu buri kimwe cyose kimeze neza. Umucyo wari wose ikiganiro cyatanga ku buryo abayeho, ibyo Bwana Rusesabagina yavugaga rimwe byabaga birimo urujijo. Nk'urugero, ntiyashoboraga gusobanura ibyabaye mu minsi 3 yo hagati yo kuva mu mujyi wa Dubai no kwerekanwa kw'i Kigali. Yagiraga ati, yego, najyanwa ahantu, aho hantu simpazi, nari mboshye amaguru, amaboko, ndetse mfutse n'amaso, nta kintu nashoboraga kubona, sinzi aho narindi. Abajijwe niba yarahaswe ibibazo, Bwana Rusesabagina yasubije ati, si cyane. Umunyamakuru amusabye gusobanura neza, nawe ati, oya, sibyo, nta muntu wigeze ampata ibibazo, yego.
Tuve mu Rwanda tugana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku biribwa PAM ryatangiye guha impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rusenda muri Kivu y'Epfo amafaranga yo kugura ibifungurwa by'amezi abiri. Ni nyuma y'amezi 5 bari bamaze batabona imfashanyo z'ibiribwa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rusenda Vedaste Ngabo akomeza inkuru.
Iki gikorwa cyo guhezeza impunzi amafaranga yo guhahisha kiri kubera kuri Centre Jeune yo mu Rusenda cyatangiriye muri village ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya 17 n'iya 50. Kije nyuma y'amezi 5 izi mpunzi zari zimaze zidahabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa, zari zisanzwe zihabwa n'ishyirahamwe rya PAM.
Kuri turi n'umubabaro munini ya cyane, kuko nta kuntu inyuma y'amezi 5 batuzanira 2,900 by'amezi 2, kandi twari dusanzwe dufite amadeni y'abandi kugira ngo tubayeho, twarari amadeni arenga ayo mahera 2,900. Ubu turapokera na bene madeni bari ku muryango barindiriye amahera yabo. Turi gupokera amadeni nyene kuko dutashe dutahavide, kandi tugiye kubaho nabi cyane muri inkambi ya Rusenda. Turi n'umubabaro munini ya cyane. Nuko tora dufungura amadeni y'abandi, turasabye asere na pame na leta ya Kongo ko buhaguruka bakaraba ukuntu badufasha bakaduhereza ayo mahera asigaye amezi angahe.
Ubisanzwe amahera yame twaronse amahera yame zabiri twa tumaze amezi 5 tudapokera, niyo mpamvu naho ayo mahera yabonetse by'ukuri abenshi tuko turaturagira ngaha kubera amadeni no kwishyura ntakwiye. Hamwe n'ibyo rero dusaba ko n'ukuri bo bandanya bakatwiyumvira, basi bagatuma bagaruka n'ingoga bakaduhereza basi ayo mezi yandasigaye, natwe tukaraba ko twogera ko taraho n'ubundi n'ukuri ubusuma buracyari bwinshi ngaha mu nkambi inzara iracyari nyinshi n'ukuri twa yaronse ibyo 2295 mugabo warariye ideni rya meza 5 kugira wishyura 2029 biragoye ko tubayeho turi wabo kujya madeni gusa kujya madeni tugenda yo mu bakongomani watwize akaduhereza akaduhideni giwe
faranga baduhaye bayaduhaye kandi byadushimishije ariko nuko bayaduhaye kugira ngo twishure amadeni twariye kuko twarariye amadeni bwa mbere twaratanguye twakabantu bajye abantu bagombesha hanyuma ubu naho twarariye amadeni zinka z'abanyamurenge kandi mbere zaradufashije ubu rero tugira ngo tubahereze ariko inzara isigayira twica
aba barundi baho muri iyi nkambi bavuga yuko kugutinda guhabwa imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibiribwa byatumye benshi muri bo bishora mu mirimo y'abakongomani bakiba imyumbati abandi nabo bakishora mu buraya kubera inzara nkorera Imana Silvestre ni impunzi yo mu Rusenda
abagabo barataye agaciro cyane muri iyi nkambi bivanye n'abagore baciye batakara baca mu busambanyi baca mu bitagira ikimazi ubusuma no kwagiritswa mabi yose twebwe barifije mu Rusenda mingo kabisa ari kuganga kacu tugiye kubiraba nk'abatware dusanzwe dukorera muri iyi nkambi duca tubona ko mingo na gahohotero kugira ngo batwicishe inzara barabe ko tuvugira ibikorwa tudashobora gukora cyangwa se tudakora hari ubusuma bamaze iminsi bwigaragaza bugaca bavuga ko abarifije aribo bariko barafatanya n'abaturage cyangwa se abanyagihugu mu kwiba amabi yose abera ruguru mu misozi kugeza uno munsi ahaja kubarifije igitumi byo byose biba ni ukubera inzara amezi 5 yose umurefuji adapokeye na amezi menshi
umuyobozi ushinzwe hasere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jack Nigan ubwo yari mu ruzinduko mu nkambi yo mu Rusenda mu cyumweru gishize yavuze ko impamvu z'impunzi zatinze guhabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa byatewe nuko hari uburyo busha PAM yari mitangiza bwo guha impunzi amafaranga yo kugura ibiribwa binyuze mu buryo bwa telefone uburyo buzwi nka MPESA gusa nubwo izi mpunzi ziri guhabwa amafaranga yo kugura ibiribwa by'ukwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu ishyirahamwe rya PAM rivuga yuko nyuma y'ibyumweru bibiri rizatanga amafaranga y'ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani kuri izi mpunzi zo mu Rusenda Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu
muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino mu Burundi ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryarakomeje mu mpera z'iki cyumweru turangije cyari cyumweru cya kane umurwi Musongati utaratsindwa na rimwe muri handball mu ihiganwa ry'Ibujumbura ujejwe ubuhinga arashima uko ihiganwa ririmo kugenda nubwo bakiri mu cyumweru cya kabiri ni inkuru dushyikizwa na mugenzi wacu Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda
mu ihiganwa rya handball ribera ku kibuga cya Sesinga no ku kibuga cya SOS mu gisagara cya Bujumbura kundwi igira kabiri y'ihiganwa umugwi wa Friends watsinze Golden ku bitsindo 34 kuri 22 intwari batsinda Rukinzo ku bitsindo 36 kuri 29 nayo umugwi w'igisirikare Muzinga ukabatsinze Galaxy worohewe cyane ku bitsindo 30 kuri 16 kugeza kuri ndwi igira kabiri y'ihiganwa nkuru nziza Eric ajejwe ubuhinga mu ihiganwa rya handball Bujumbura arashima ko ibintu byifashe kugeza uno munsi
champion imeze neza murabona ko ku kibuga match yameze neza abakinnyi bari en forme bariko berekana amaruhinga bwabo rero abantu bagitaba cyane ko ari abangaha kibuga kuri Simba no kuri abantu benshi n'abandi bagiye kuraba izimari zikozera kuri SOS ubwo yuko muri association umunezero ko abantu bitegeye amahiganwa uko twayatekanije
muri basketball naho kundwi igira kane y'ihiganwa ry'Ibujumbura Muzinga yatsinze Jimkana ku manota 81 kuri 48 New Star itsinda Mutanga United ku manota 96 kuri 58 urunani rukaba rwatsinze bitoroshe na gatoya umugwi wa Lezipo ku manota 78 kuri 75 Kerne nayo itaratsindwa na rimwe ikaba yarigishije umugwi wa Aigle Noir uko basketball ikinwa mu kuyitsinda ku manota 118 kuri 38 mu mupira w'amaguru naho nyene ihiganwa ryarabandanije ku ndwi igira gatatu Message Ngozi izoserukira Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yabaye ya mbere iwabo kuri uno wa gatandatu yatsindiwe imbere y'abakunzi bayo na Olympic Star mu Yinga ku bitsindo bibiri ku busa Jimmy Ndayizeye yamenyereza uwo mugwi umaze gutsindwa kabiri mu nkino zitatu akamenyesha ko bakinye neza habura amahigwe.
Ne novuga yuko gutsindirwa nga si byiza n'urukino rwa gatatu tukinye kandi uri kuragwanira igikombe ari amahere rutategereza kugira n'urukino twari ko dukinira ku kibuga cacu twari gushobora kurutsinda ariko murabona yuko ingene twakinye tuvuga yuko twakinye nabi cyane urana ko twashoye kuronka n'amahigwe amagori ashika nka 2 cyangwa 3 tukayananirwa n'ico kintu novuga yuko chatwishe uri pistari novuga yuko batenga kabiri gatatu mu igori bakaronka amagori 2 bo umupira nuko birashika ariho gusindwa ariho kunganya tugiye kwitegura kuraba ivyabuze no munsi turabe yuko match kurikira tuzoshobora kuvyifatamwe neza
muzindi nkino zabaye Olympic Star yanganije na Aigle Noir ubusa kubundi Musongati itsinda Vitaro ibitsindo bibiri kuri kimwe Bujumbura City itsinda Muzinga igitsindo kimwe kubusa nayo umugwi wa Kayanza United ukaba watsinze Atletico Olympique worohewe kubitsindo bitatu kubusa muri iyo higanwa bikaba biboneka ko Musongati ifise 9 ku 9 ihagaze neza cyane mu gihe muri Vitaro hoho ifise ubusa ku 9 icuka tari ciza namba mu higanwa naryo ry'amagare ryabereye Ingozi mu gihe bari baramutse muri iyo ntara bakira urumuri rw'amahoro Nizeyimana Jacques umugwi wa Mirage yo mu ntara ya Cibitoke niwe yabaye wa mbere mu badashika n'imyaka 20 akaba yagize amasaha 2:30 n'amasegonda 11 ku birometero 60 wa mbere mu bagabo bita Elite ni Uwimana Amadi wo mu mugwi akaranga w'igihanga mu ntara ya Bubanza yagize amasaha 2:59 n'amasegonda 47 ku birometero 96 nayo mu bakobwa Nifasha Adelphine wo muri Club Karanga aho nyene gihanga akaba ari we yabaye wa mbere agize amasaha 2:42 na masegonda 56 ku birometero 50 Desira Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Njuti banwanye baradijwe rya Amerika ibiganiro twabateguriye bigeze ku musozo tubashimiye cyane kwa mwateze amatwi jimira kandi na bagenzi banje bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubibagezaho Fasel Gebehu niwe wagiranije aya makuru kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi Tubaseze tubifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muri hose. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona kandi tubararikira ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Iri ni ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ni nkuru nziza ko Alexei Navalny umunyapolitika akomeye atavuga rumwe na leta y'u Burusiya yavuye muri koma yashizwemo n'abaganga muri kigiye akaba ashobora kuvuga nguko bitangazwa n'abaganga wiwe mu gisagara cya Berlin tangazo ryashikirijwe n'ibitaro Charité ariko avurirwamo bivuga ko hakiri kare cyane kugira ingaruka zo mu gihe kirekire ku isumo rikaze yahawe zimenyekana Navalny yajanywe n'indege mu gisagara cya Berlin avanye mu Burusiya inyuma yuko akizwe n'amagara mu ndege yarimwo Yari muvanye mu karere ka Siberia imujana ku mugwa mukuru w'u Burusiya Moscou ku itariki 20 z'ukwezi k'8 hari nyuma y'uko abaganga bo mu Burusiya babisabwe n'umuryango wiwe bamurekuriye kujanwa mu Budagi abaganga mu gisagara cha Berlin basanze Navalny ari mu bane bagurwa bikomeye prezida w'u Burusiya Vladimir Putin yahawe isumu ryo mu bwoko bwa Nokivok kigwanisho cicisha imyuka cakozwe n'u Burusiya inyuma y'uko abahinga mu by'ubuvuzi b'abadagi batangaje ivyo batoye Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burusiya John Sullivan yatangaje ko abategetsi b'u Burusiya batezwa gukora itohoza ry'ukuri ribaye mu muco ryotuma abakoze ubwo bubishya babibazwa. Kelly McEnany umuvugizi w'ibiro vya Perezida wa Amerika yatangaje ko guha isumu Navalny ari ububishya bugayitse cyane.
Russia has used chemical nerve agents in the past and we're working with our allies and the international community to hold those
Kelly McEnany ati Uburusiya bwarakoresheje iryo sumu muri kahise turiko dukorana n'ibihugu bituditse natwe hamwe n'amakungu kugira abakoze ubwo bubishya babibazwe tuzokwirikirana ahariho hose ivyemezo bizodushikana kandi tuzogabanya uburyo bakoresha mu bikorwa by'ububisha abanyagihugu mu Burusiya barafise uburenganzira bwo gushikiza ivyimviro vyabo mu mahoro atabwoba ko bashobora kumeregwa nabi mu buryo ubwo ari bwo bwose umunyamahanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi igihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic General Jens Stoltenberg ashimikira ku kamaro ko gukorera hamwe yamenyesheje ko ibihugu bigize ishyirahamwe 5 byagiye hamwe mu kwiyamiriza igitero kigayitse cyakozwe kuri Alexei Navalny avuga ko ivyo bihugu vyasavye Uburusiya kugira uruhara mwitoza mpuza makungu atawari hembgamiye kwigeragezwa cyo kugandagura Navalny hamwe no gutora babikoze abashikiranganje bajejwe imigenderanire y'ibihugu bigize umugwi G7 barashikirije itangazo ryanditse risaba Uburusiya gutora bidate vy'abakoze ubwo bubisha bugayitse no kubashira imbere y'intahe Itangazo rivuga ko igitero cakozwe kuri Navalny kiri mu bindi bintu bizogira ingaruka zikomeye kuri demokrasi n'uguhiganwa hagati y'imigambwe myinshi mu Burusiya. Iryo tangazo rivuga ko amakungu azobandanya gukurikiranira hafi kugena Burusiya uzokwishura kukamo katewe n'amakungu kerekeye insiguro ku isumo ryahawe na Valny. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo asubiramwo ivyatangajwe n'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'umugwi G7 yatangaje ko igitero cakozwe kuri Navalny giciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu aziririza ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribageza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za